bandenye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe nikaze makuru yo muri kino gitondo mbwiye gushikirizwa na Jeve Diane ni nahazwe mu kanya tuyahera kuyagezeho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, turayahera ku mugabane wa Afrika mu karere k'uburengero bw'uwo mugabane abasirikare barenga 49 ba Côte d'Ivoire bafungiwe muri Mali kandi bagirizwa kuba abacangiro baregetswe ko icyaha cyo kugerageza kubangamira umutekano wa Mali. Amakuru ava mu butungane bwa Mali yavuze ko umushikiriza manza mukuru wa Mali yegetse icyaha kuri abo basirikare ku munsi wa gatanu mu gihe baza bamaze ukwezi kurenga barahagaritswe. Côte d'Ivoire yarahakanye ibyagirizwa abo basirikare bayo yongerera isaba ko barekugwa kuko ngo bariko bafasha inteko za ONU muri Mali arizo MINUSMA mu bikorwa byazo bya misi yose. Ariko ibiganiro hagati ya Côte d'Ivoire na Mali bitumbereye kurekuza abo basirikare 49 biracabandanya nk'uko amakuru yegereye abari muri ibyo biganiro abivuga. Aya makuru avuga kandi ko Mali isaba Côte d'Ivoire kwemera kugira uruhara mu gushaka guhungabanya umutekano no kuvuga ko yicuza kurungika abo basirikare bayo. Mali ikeneye kandi ko Côte d'Ivoire itanga abantu barondegwa n'icyo gihugu bari ku butaka bwa Côte d'Ivoire kuva mu 2013 nk'uko aya makuru abandanya abivuga. Côte d'Ivoire yaranse ibyo byose isabwa na Mali ahubwo ikavuga ko iriko iritegura nyabuna kubandanya ibiganiro kugira abasirikare bayo bose barekugwe barungikwe muri Côte d'Ivoire. Ubwato bw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bwuzuye amatoni 2023 y'ingano zavuye muri Ukraine ejo ku munsi w'Imana niho bwerekeza bujya muri Ethiopia. Ni ubwato bwa mbere buvuye muri ako karere ka Ukraine karimo intambara butwaye ibifungurwa byo kujya gufasha ibihugu bihanzwe n'inzara. Ubwo bwato bwandurutse buva ku kivugo cya Ukraine cyitwa Yuzne mu buseruko bw'igisagara cya Odessa kandi butegekanya kugerera muri Djibouti aho izo ngano zizoca zipakirirwa zibone kuzotwagwa muri Ethiopia zitwawe n'igisata cya ONU cyita ku ifungurwa PAM. Ethiopia ni kimwe mu bihugu bitanu ONU ibona ko bigeramiwe n'inzara. Hambavu y'izo ngano ziriko zirava muri Ukraine, ugutana mu mitwe hagati y'inteko za Ukraine n'iz'Uburusiya mu micungararo y'uruganda rwa nikleyere rwitwa Zaporizhia kurabandanya. Ukraine yagirije Uburusiya ko bubandanya kugaba ibitero bya rokete kuri urwo ruganda, yongera igabisha ko ibyo bitero bishobora gutuma habisanganya rikomeye ritewe n'ubumara bwa nikleyere.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru hanze mugabane wa Afrika kandi hari umugwi w'abashinga amateka n'abakinguza amateka batanu ba Leta Zunze za Amerika bariko baragendera Taiwan bategekanya kumarayo iminsi ibiri aho bazohura n'abategetsi b'ico gihugu bakaganira ku by'imigenderanire ya Amerika na Taiwan. Umutekano mu karere Taiwan ibarizwamo ivyo guhanahana ibidandazwa n'ibindi bibazo birimo icuka kibi kiri hagati y'igihugu cy'Ubushinwa hamwe n'iryo zinga rya Taiwan. Abashinga amateka n'abakinguza amateka ba Amerika bagendeye Taiwan inyuma y'indwi hafi zibiri. Umukuru w'inama ashinga amateka ya Leta Zunze za Amerika Nancy Pelosi agendeye icyo gihugu. Ubushinwa bwari bwaragabishije buvuga ko hakaramuka hari umutegetsi wa Amerika agendeye Taiwan buzokwihora. Mu bikorwa bwakoze bwerekana ko bwababajwe n'urugendo rwa Pelosi muri Taiwan harimo gutera misile no kurungika indege z'intambara mu karere ko mu micungararo ya Taiwan.
Washington, ijwi rya Amerika.
Naye mu karere k'isi mu buseruko bwayo abatalibani muri Afghanistan batangaje kwejo ko kuri uyu munsi wa mbere ari umunsi w'akaruhuko mu gihugu wo kwibuka umwaka urangiye basubiye gufata ubutegetsi. Ni nyuma yaho inteko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'iza OTAN zikinjuriye zikava muri ico gihugu. Abatalibani basubiye ku butegetsi bitabagoye, bashika ku mugwa mukuru Kabul ku itariki ya 15 z'ukwezi k'8 inyuma yo kwirukana abasirikare bari mu gihugu aho muri Afghanistan. Abatalibani baremeye ko igihugu cyabo kitazosubira guha indaro abakora iterabwoba barimo Al-Qaeda babangamiye umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse cyane cyane bya Buraya. Abo batalibani baremeye kandi ko bazokubahiriza agateka k'Abanyafghanistani bose barimo n'abagore hamwe no kutagarukana amategeko ya Leta yatwara muri icyo gihe cy'1996 gushika 2001. Ariko kuva basubira ku butegetsi, Leta y'Abatalibani yacyisubira ku mategeko ahungabanya agateka k'abagore mu kubabuza gukora ubuzi, kubabuza kwiga, yongiri isubizaho amategeko abaka umwidegembyo. Amakenga kwiyubahirizwa ry'agateka kazina muntu muri icyo gihugu cya Batalibani aricyo Afghanistani hamwe n'ayajyanye n'iterabwoba yatumye amakungu abangira kwemera Leta y'Abatalibani no kutihutira gukuraho ibihano by'ubutunzi amakungu yayifatiye.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu hakaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cano makuru. Abanyamurenge baba hirya no hino ku isi mu mpera zindwi twaraye dusozereye baributse ku nshuro ya 18 ababo baguye mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi.
Zanibukije byinshi nahashitse abantu amayemoshi aba menshi, hari abana bari bahari basizwe bababaye. Twafashe umwanya munini mbere yo kutwiyegereza abantu tugerageza kubabwira bahumure bihangane, sino hariho umubaro mwinshi ibintu byasubiye kuba bishasha.
Uyu ni Mukiza John, president wa Mutualite yashikama mu gihugu cy'u Burundi. Muri make kandi muyo tubafitiye muri no makuru harimo u Rwanda no musiruza gutangura guharura abanyagihugu barubamwo uko bangana n'uko babayeho. Rusansuma nk'iyo izokorwa mu Burundi mu mwaka uza nk'uko muza kuvyumva handi hato muri no makuru. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijuru rya Amerika. Abanyamurenge baba mu Burundi n'ababa hirya no hino ku isi kwa gatandatu indwi twaraye dusozere baributse ku nshuro ya 18 bagenzi babo baguye mu ikambi y'impunzi yo mu Gatumba mu Burundi hari mu mwaka w'2004. Mu kiganiro mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yagiranye na Mukiza John, president wa Mutualite yitwa Shikama mu gihugu cy'u Burundi, yatanguye kumubwira uko igikorwa cyo kwibuka cagenze.
Igikorwa cagenze neza. Twatangiye masaa 7 kubera twifuzaga ko abadukurikirana bari hanze cyangwa se abacikacumu bagatumba bari muri Amerika cyangwa ahandi hose bose bakurikirana bakabireba kuri live bakabona image ibintu duha dukora, bituma dutangira dutebe dutinze gatoya. Ariko ibikorwa byagenze neza muri rusange. Mvuge ko dushimiye Leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi yatwemereye ko dukomemora ubundi umwaka ushize byashatse kuja kugora, ariko baratwemereye naho dukomemora turi bake. Ariko uno munsi twakomemore turi abantu barenga ijana kandi umutekano wari wose, bazanye abantu b'umutekano bacunga umutekano hose, hari abapolisi barindi baturindiye umutekano kugira ngo dukore ibintu muri umwisanzuro nyawo. Turabishimira Leta y'u Burundi.
Wowe nk'umuntu warokotse ubwicanyi bwabayeho mu Gatumba byabaye urora waruhari uyu munsi wakubwiye iki, wumvise umeze ute muri icyo gikorwa cyo kwibuka?
Nk'umucikacumu, nk'umuntu wabaye mu Gatumba biriya biba, cyangwa se wabonye ibyabereye hariya, zanibukije byinshi. Nahashitse abantu amayemosi aba menshi, hari abana bari bahari basizwe bababaye. Twafashe umwanya munini mbere yo kutwiyegereza abantu tugerageza kubabwira bahumure bihangane, sino hariho umubabaro mwinshi. Ibintu byasubiye kuba bishasha, birasa naho byabaye uno munsi kandi byarabigize imyaka 18 kubera kubona ahandi haryamye abantu 165 n'abatandatu. Ni ikintu n'ukuri kigize imyaka myinshi, ariko mukuri kuri uno munsi tukihagera habaye amarira menshi y'abantu benshi bahaye bibuka babo, bahaye bireprezanta ibyatubayeho, byari bikomeye. Ariko umugabo wihanganye, amaseremoni turayakomeza nk'uko byari biteganijwe.
Naho ubutumwa nyamukuru mwatangiye aho mwakoreraga igikorwa cyo kwibuka bwibanze kuki?
Mesaje yatanzwe yari yo gushimira Uburundi mu cya mbere, cya kabiri kwari ugusaba ko uburenga ubutungane bwakora akazi kabwo, abakozi ibyo bakabihanirwa bikaba iz'intangarugero kugira ngo abandi ejo n'ejo bundi ntiyakazosere kugira iki kobwa bene iki cy'ubunyamaswa gishobora kuba bene icyo ngicyo, ubundi kandi n'abarenganye bakarenganurwa.
Hano muri Amerika, aho mu bwoko bw'abanyamurenge bahaba bahuriye muri leta ya Indiana kwibuka bagenzi babo baguye mu Gatumba, mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye kandi na Madamu Adela Kibasumba, umwe mu barokotse ubwicanyi bwabereye mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi mu 2004. Madamu Kibasumba ni nawe perezida w'ishyirahamwe Mahoro rihurikiyemo abanyamurenge muri Amerika, abanza gusigura igituma bahisemo gukorera imihango yo kwibuka ku nshuro ya 18 bagenzi babo muri leta ya Indiana.
Uyu munsi twateranye hano Indianapolis kugira ngo duhe agaciro abacu abavandimwe biciwe hariya mu Gatumba. Twatoye Indiana kubera ko hari community nini cyane y'abanyamurenge kandi na community nini y'abacikacumu.
Wowe rero wabonye ubwicanyi bwabereye mu Gatumba wari ukiri umwana, uyu munsi urakubwira iki? Ibyo bikorwa murimo mukora byaguhaye iyihe shusho muri wowe, wumvise umeze ute?
Nk'umucikacumu uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane, ni umunsi utugira nkihahamuka kubera ibintu twabonye n'ibintu twaciyemo, ariko kandi ni umunsi twumva ko dukwiye kureka byose tuba turimo kugira ngo duhe agaciro abacu bambuwe ubuzima wa munsi batabishaka. Ni umunsi w'agahinda kenshi, ariko kandi ni umunsi wo kurema ibyiringiro bishasha ku bacitse ku icumu.
Ubutumwa muri butangira aho ngaho cyangwa se ubwo mwamaze gutanga, dore ko icyiciro cya mbere cyo kwibuka cyarangiye, buribanda kuki muri rusange?
Turibanda mu gusaba abantu bafite inshingano zo gutanga ubutabera kubikora vuba, kuko bimaze iminsi myinshi, imyaka 18 yose tumaze twibuka nta butungane cyangwa se ubutabera turabona, kubera ko aba bantu bacu ababishe barabyivugiye barabyitangariza bonyine nyuma y'uko bamaze kubica. Kuri ubu ngubu birababaje cyane kandi ntago tubyumva ukuntu abo bantu bakigenda na freedom yose mu gihugu cy'u Burundi, muri Eastern African Community, mu biriya bihugu byose bya Eastern African Community, bakagenda nta kibazo n'ubwigenge bwose, batarafatiwe ibihano bihwanye n'ubwicanyi bakoze. Reka ntange ubutumwa bweruye ku muryango w'ibihugu bihuza Afurika y'Uburasirazuba, aho Uburundi ndetse na Congo biri mambure y'uyu muryango. Uburundi nibwo bufite inshingano zo kuzana runo rubanza bakurikije amategeko yabo, aba bantu bagahanwa z'intangarugero kugira ngo bihe isomo abandi bose bakoranye nabo, ndetse n'abandi bakomeza gutekereza umugambi wo kwica inzirakarengane. Ikindi ndashaka gutanga ubutumwa kuri uyu muryango again wa East African Community, ndasaba rero urukiko rushinzwe guhana abakoze ibyaha bihujije muri uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ko bafata bano bakurikije amategeko yabo, aba bantu bagahanwa mu buryo bw'intangarugero cyane cyane igihugu cy'u Burundi kuko niho byabereye rwose. Ndasaba umukuru w'igihugu ni nawe chairman wa Eastern African Community ubunyine ko yahaguruka agafata abano bagabo akabashikiriza ubutabera kugira ngo bahanwe. Ikindi ku banyamuryango bacu hano bamahoro ndetse n'abanyamurenge bose batuye ku isi aho bari hose ndabihanganisha ngo bihangane, kandi ibikorwa byose birimo twabasabye kugira ngo dukomeze gushakisha ubutabera turasabira kubyitabira babicishije mu buyobozi bwabo bw'ibanze.
Madame Adele Kibasumba, perezida w'umuryango Mahoro uhuza abanyamurenge muri Amerika, ukaba n'umwe mu barokotse ubwicanyi bwabereye mu Gatumba. Ndagushimiye cyane iki kiganiro hari Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru mu karere k'ibiyaga bigari arabandanye. No musi kwa mbere u Rwanda ruratangura rusansuma y'abanyagihugu barubamwo gongere rurimbure imibereho yabo. Ibivuye muri rusansuma izokwerekana abanyarwanda baba mu Rwanda no mu mahanga uko bangana. Leta navyo izoheza ikifashisha mu kugena imigambi itandukanye igenera abanyagihugu. Rusansuma igiye gukorwa igira ya gatano muri ico gihugu, iya mbere yabaye mu 1978. Umugenzi wacu Team Ishimwe yavuganye na Yusuf Murangwa, umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gutorokanya ibiharo mu Rwanda, atangura amubwira aho iki gikorwa kigeze.
Twarateguye neza ubu ahubwo ibarura twaritangiye, turimo turabarura ingo, twazitangiye ku itariki ya 10, tuzarangiza ku itariki ya 14 z'uku kwezi. Nyuma yaho turuhuka umunsi umwe, hanyuma dutangira ibarura ku itariki ya 16, turangize ku itariki ya 30.
Ubundi ibarura nk'iringiri rigamije iki?
Rigamije kumenya umubare w'abatuye mu Rwanda ariko n'abanyarwanda batuye hanze nabo tuzababarura uko bishoboka kugira ngo rikoreshwe mu igenamigambi.
Ubwo ni ukuvuga ko abanyarwanda baba hanze, iyo babaruwe bari hanze bakongerwa kuba mu gihugu, byabishatse kuvuga iki?
Ubundi ibihugu biteganyiriza abanyarwanda cyangwa abenegihugu baba mu bihugu byabo, ariko n'abahanze nabo barabateganyiriza. Hari akazi kenshi za ambasade zikorana n'abanyarwanda baba hanze, birumvikana kugira ngo babateganyirize ze serivisi neza, kubamenya byaba ari byiza. Ariko nabo abenshi rimwe na rimwe bajya basura n'igihugu, nabyo birafasha.
Ubwo niba numva neza nk'ibihugu wenda harimo abanyarwanda baba hanze ariko u Rwanda rudafitemo ambasade, icyo gihe bigenda gute?
Icyo nabwo ari ikibazo, kubera ko cyane cyane ku banyarwanda baba amahanga tuzakoresha ikoranabuhanga applications, ntabwo ari ngombwa ko bagera kuri ambasade cyangwa ambasade bageraho. Niza fomu bashobora kuzuza kuri internet zoroshye, ku buryo nta kibazo byabatera.
Bivuze ko bashobora no kubikorera mu ngo aho batuye?
Mu ngo zabo nta kibazo.
None izo application rero bazazibona gute?
Dufite contacts tunyuramo na za community zindi z'abanyarwanda baba hanze basanzwe bakorana nabo, nibo bazabona izo contacts.
U Rwanda ruba rutuwe n'abantu b'abanyamahanga bahatuye bafite adresse, niko nabyita, abo nabo barabarurwa?
Nabo bose barabarurwa, kubera ko leta nabo igomba kubamenya kugira ngo nabo ibagenereza serivisi.
Mwibarura nk'iri ngiri yo mukora, hari imbogamizi zikunze kuba wenda zaboneka? Imbogamizi zishobora kuboneka mwibarura nk'iri ngiri zihe?
Iyo byateguwe neza nta mbogamizi ziba zihari. Kugeza ubu ngubu nta mbogamizi turimo kubona, biragenda neza.
Ibarura riba mu gihe kingana gute ugereranije?
Tubikora rimwe mu myaka 10. Kubikora rimwe mu myaka 10 nibyo bikenewe. Ariko bitabujije ko hagati aho dukora andi mabarura menshi yunganira iri barura.
Ntabwo wajya habaho kwibeshya ngo usange wenda hari ahantu imibare yagiye busana?
Ibyo ntabwo tubyita kwibeshya. Hagati y'iyo myaka 10 tugenda duteganya icyo twita projections. Rero iyo tuvuze ko ari miliyoni nka 12 tugasanga ari miliyoni nka 12 n'ibihumbi 50, ntabwo ari ukwibeshya, ni update, nuko updatinga gusa tugakomeza.
Murangwa Yusuf, umuyobozi w'ibiro by'ibarurisha mibare mu Rwanda, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze cyane.
Tukivuga ku vya rusansuma mu karere k'ibiyaga bigari, Burundi nabwo buzokora rusansuma yabwo mu mwaka uza. Mu mpera z'ukwezi kw'indwi, bamwe mu bahinga barimwo abo mu kigo kijejwe gutorokanya ibiharuro Istebu mu mfunyafunyo, abo mu bushikiranganji butandukanye, ibigo vya ONU bitandukanye n'abari mu mashamwe yigenga, barahuye barabira hamwe ingingo nyamukuru zizoja muri iyo rusansuma yo mu mwaka uza. Ibindi kuri no nkuru turabibaza mugenzi wacu Elo Julie Kaneza.
Umuyobozi mukuru wa Istebu Nicolas Ndayishimiye yavuze ko irusansuma ifite akabirya bitewe n'uko ari inshuro ya mbere izo bitunganijwe iraba igatororokanya ibiharuro ku bijanye n'igurirana ry'abanyagihugu uburimyi n'ubworozi mu gihe izindi zose zahora zisunga gusagurirana ry'abantu. Uyu muyobozi yasiguriye abamenyesha makuru bari Bujumbura ko izofasha mu gutegura imigambi iteza imbere Abarundi.
Irusansuma izotuma turonka ibiharuro bigezweho kubera ibiharuro byavuye muri rusansuma ya mu mwaka 2008 no vuga ko bizabyarataye tuzoranga ibiharuro bigezweho n'ibindi biharuro bifasha mu kugira ngo abafata ingingo cyangwa abategura imigambi iterambere mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu bakoresha. Rusansuma nayo izanya kabijya nuko icyishyiramo ibijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ikindi ni uko tuzokoresha ubuhinga bwa none kugira ngo twerekane aho uburaro bw'abanyagihugu butumbereye, inyubako zose zubatswe zifasha mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi, aba ari amashuri, amabarabara, amavuriro n'ibindi yaba amahoteli.
Mu bisata by'uburimyi n'ubworozi bazosansuma bemeza ko bazobashimangira cyane, ubona ko atagiharuro na kimwe cy'ukwizerwa cyari kihari gishingiye kuri rusansuma y'igihugu nko Ndayishimiye atwara Esteba bivuga.
Mu burimyi n'ubworozi tuzoraba ibitare bike. Ubwa mbere icyo tutezwa kuraba ni ukubanza kumenya igitigiri cy'abarimyi n'aborozi mu Burundi niki, mbe borora ibiki, barima ibiki, hanyuma ivyo biheze bafise ibihe bikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kurima. Hariho ibikoresho bigezweho canke bakoresha za bikoresho vya kera, hanyuma tuzoja tukora andi matohoza yimbitse mu bijanye n'uburozi, mu bijanye n'uburimyi bw'imboga n'ivyamwa n'abatera ibiti borora inzuki.
Richmond Yemoko aserukira ikigo cha ONU cyita igurirana ry'abantu finiwapi mu Burundi yashimye cyane integuro. Yemeza ko Burundi buri mu bihugu bike bimaze gutegura no gutunganya bene rusansuma ku mugabane wa Afrika. Asanga bizofasha ico gihugu kugera ku migambi y'iterambere y'ikinyejana.
C'est une première au Burundi et je dirais c'est l'une des premières fois sur le continent. Il y a très peu de pays qui l'ont fait et donc c'est une opportunité pour le Burundi de démontrer.
Nakatabonetse mu Burundi kandi novuga ko biri hake cyane ku mugabane, hari ibihugu biri kurusha ibya Afrika bimaze kubikora. Nakaryo ku Burundi kukwerekana icyo bushoboye mu gutororokanya ibitigiri by'igwirana ry'abantu no kubikoresha. Mu Burundi finiwapi yarateye intego twigoro twose two kwegeranya ibitigiri na rusansuma zose zo muri kahise. Mugabo birakenewe cyane ko haba ukumenyekanisha kurusha ibiva muri za rusansuma. Bimwe mu byo finiwapi jejwe harimo gufasha ibihugu gukoresha ibiharuro ifatiye ku igwirana ry'abantu mu gutunganya za politike n'imigambi ituma ubukene bugabanuka.
Dans la formulation des politiques et des programmes visant à réduire la pauvreté.
Nicolas Monde yatangaje anashimangira ko yavuze mu izina ry'ibisata byawo n'ivyose. Imwe muri iyo migambi leta ya Burundi yaramaze kuyimenyekanisha nuko kuva mu 2025 ata muryango n'umwe worenza abana batatu. Muganga Tadendi Kumana umushikiranganje w'amagara y'abantu yabitangaje kuwa 11 ku kwezi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gurirana ry'abantu.
Leta y'u Burundi iraje gushinga nuko abenegihugu bogira amagara meza. Gutandukanya imvyaro no kuvyara bake ni inkomoko y'amagara meza. Nico gituma duhamagariye abenegihugu kugabanya imvyaro kugira dushikire rya hangiro ry'igihugu cacu cyuko mu mwaka wa 2025 atamuvyeyi yorenza abana batatu. Ninacho gituma tugire dutangure umugambi wo gukorana n'inzego zose z'igihugu, abitorewe n'abenegihugu, abaremesha kiyago, abarongoye amashengero, twese tuzuzanye kugira duhimirize abubatse biciye mu mategeko ngo bavyare abo bashobora kurera mu gukoresha uburyo bwo kurondoka ku rugero butangwa kwa muganga canke uburyo kama.
Ibitekerezo bitangwa nabo ni vyerekana ko Abarundi bari hagati mu gihugu bangana na miliyoni 12,251 656. Ibice 13.18% baba mu bisagara. Uburundi bukaba burimwo ibice ubusa n'uduce 15% vy'abantu ba mu isi yose ubu baba hafi imiliyari 8. Mu mwaka wa 2011 nihise yuzuza imiliyari 7 z'abayibamwo. Uniteganya ko mu 2050 abayituye bazoba bagera ku miliyari 9 kandi ico gihe nyene ibice 36% vy'abantu bakazoba baba mu bisagara. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Reka tugume ku makuru avugwa ku Burundi havugwa ikibazo cyo kutitaho bishemeye abarwayi bo mu bitaro vyitiriwe umuganwa Ludoviko Rwagasore huretse kutitabwaho neza abanyagihugu banavuga ko isuku y'ivyo bitaro atari kirenga muravyumva mu nkuru y'umenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Thierry Ndayishimiye
abagwariye muri ibyo bitaro bya Prince Louis Rwagasore bavuganye n'abakunzi b'ijuru rya Amerika batangura bashima uko bakigwa bagishika muri ibyo bitaro
nishika ngaha mu bitaro kubera na jendembye ivyo mu ntango ntavyo nakurikiranye neza gusa maze gutora agahengwe bimwe mwe narashoboye kuvyibonera
ego umuntu wese ashima ku byo aba yarabonye bamukoreye cewe ku ruhande kwiwanje ndashima kunyakira bagize byabaye byiza n'ukuri
barakwakira neza muri iri jansi bakakwakira neza nyine bakakwitaho
naho bimeze gutyo kandi basigura ko umwitwarariko wa bamwe mu baganga bahakorera atari mwinshi cyane kuko hari aho bakenera ababafasha bakababura uku niko babisigurira ijuru rya Amerika
aho bijya kugoranira n'ingaha tumaze gushika mu bitanda niho ushobora kurondera umuganga ari serumu zibye ugasanga umuganga ntiyihuse kuza isaha imwe amasaha abiri araheze iyo udafise uburyo bwiwawe ku mufuko ashobora kumarana na deju tari nk'umuntu agusinyira kugira ngo uronke iyo miti
ibitaro byitiriwe umuganwa Ludoviko Rwagasore ni bimwe mu bitaro bikomakomeye bya leta biri mu gisagara hagati ca Bujumbura byakira abagwaye benshi bava mu mihingo yose y'igihugu abagwariye muri ibyo bitaro ntibatinya kuvuga ko isuku ryaho ryatosekaye cyane ibyo bavuga ko bishobora gushira ubuzima bwabo mu kaga indwara zikongerekana kuri mikro y'ijuru rya Amerika umwe muri abo uku niko abivuga
hari isuku rike hano abakozi ntibagikorupa neza ngo abagwayi baba ahantu hasa neza hamuta neza kinarabwiye umukuru wari no vuriro kandi kimwe cyahindutse kuko twari turi muri shiririje kandi muri shiririje ntahantu ibikomere hategeza kuba hari bien propre haba mu matoilette haba mu mashambure ariko twara abahantu ugasanga haranuka
ibindi bibazo bagaragarije abakunzi b'ijuru rya Amerika birimo ico kutaronswa imiti ku bari mu bitaro bagasaba ko bohabwa imiti bakishura mu nyuma nk'uko izindi serivisi zo kwa muganga zikogwa na cyane cyane kuba baratanze amafaranga y'ingwati imbere y'uko binjizwa mu bitaro aha kandi banavuga ko indwara ya malaria ishobora gusinzikaza abagwariye muri ibyo bitaro kuko batagihabwa imisegetera irimo umuti wirukana imibu bagasaba ko indongo zizibyo bitaro zogira ico zikoze
ari uje kwibuza hano baraguhumye hadu umusegetera w'inuzenya w'ibitaro kuko si bose bashoboye kuza afite umusegetera rero no ngaha kandi udafite cyiza ni umusegetera nta musegetera baguha urashobora kuza kwivuza ukivuza infection ukatahana marari
ijuru rya Amerika ryavuganye kuri telefone n'urwego abagwayi bavugiramo mu Burundi Semabo nabwo rwemeza ko inyifato y'abasanzwe bakira abagwayi kwa muganga atari nziza Sylvain Habana bakize ajejwe kumenyesha amakuru muri Semabo cadre d'expression des malades au Burundi kuri mikro y'ijuru rya Amerika
ubwo twashike kwa muganga ukabona ko agaza kumugwayi eko ntitwavuga ko atoje ijana ku ijana ariko harimo utunenge tukibona aho twavuga kwakirwa nabi byo gushaka kuraraguriza umugwayi no kutamwereka aho yuhuja kwipfuza rero umucamanza tuvuga ko hariho ishaka ryo kwakira kumugwayi mu Burundi kubahirizwa ariko turacabona abantu bamwe bamwe bakora ku bitaro bagifise ingendo gayitse aho usanga batubahiriza agatega kumugwayi
Sylvain Habana bakize abandanya asaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu gufata mu minwe ibyo bibazo byose birangwa mu mavuriro ijuru rya Amerika ryagerageje kurondera abarongoye ibitaro Prince Louis Rwagasore ribabaza kuri ibyo bibazo bishikirizwa n'abagwariye muri ibyo bitaro muganga Bonita Habyarimana arongoye ibyo bitaro twagerageje kumurondera kuri telefone adusubiza ko ari mu nama tumwandikiye ubutumwa bugufi naho yishuye ku kibazo kijanye n'ibura ry'imiti ku baba mu bitaro yagize ati mu bugenzuzi nakoze muri iyi minsi nta bura ry'imiti kenewe ku bagwariye mu bitaro rihari kuko mu bubiko bwayo irahari naho ku bindi bibazo bijanye n'abaganga badakurikirana abagwayi neza n'ikijanye n'imisegetera abagwayi bavuga ko batakisanga kwa muganga bikabasaba ko bayizanira ibyo bibazo naco yabivuze ko mu butumwa bugufi yadusubije mu mwaka w'2020 harashizweho haranemezwa amategeko mashasha yerekeye uburenganzira bw'abagwayi n'abaganga mu gihugu hose ariko gushika ubu narashirwa mu ngiro nk'uko rwego ruvugiramwo abagwayi Semabu rwabitangarije ijuru rya Amerika ayo mategeko akaba yari yaremejwe n'inzego zitandukanye muri leta y'u Burundi zirimo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu amashirahamwe atandukanye haranira gateka kazi na muntu n'abayobozi b'ibitaro bitandukanye bibarizwa mu gihugu Semabu ikavuga ko kuba dashirwa mu ngiro bishobora gushira ubuzima bw'abagwaye mu kaga na cyane cyane kw'amategeko menshi mu yari yaratowe akanemezwa yarayo kurengera abitura ibitaro kugira ngo batunganirizwe neza Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunze marimo duteza amatwi hanyo duce tuba turabangirira amakuru ya mbere ya kino gitondo na makuru mwategure mwongera mushikirizwa na Jolie Diane Ninahazwe yakoze Nadia Taha yegeranije amajwi yacu ku izina ry'abagenzi bacu bose tubikibanuye tubivuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho butaha